VOA. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Tugenekerezo rya 22 ukwezi kwa kabiri k'umwaka wa 2017 mwiriwe neza nshuti muteze amatwi ibiganiro by'Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mwezi wa 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro by'uno mwanya
atwegwe ka bufufi ngona tukocha tujya he aho kwavuga ko futama site chatwumva umenga ni ngorane kuri twebwe twabaye imvuvuti kandi atetse kabishaka.
Uyu ni umwe mu mpfubyi zegeranirijwe hamwe muri site ya Bugendana avuga ko umugambi wa leta ari nk'amwe woja mu ngiro kugara amakambi y'abegeranirijwe hamwe hagati mu gihugu uzokora cyane gose ku mpfubyi gusumba abandi bose. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradiyo yanyu. Muri kino kiganiro turaza kandi kubabwira iby'abana bo mu ikambi ya Nduta turi muri Tanzania bugarijwe n'ubukene bw'ibikoresho by'amashure, abenshi muri bo bigira hanze, imvura yihenze ikagwa baca baja kugama canke bakitahira. Tubafitiye n'ikiganiro c'amagara y'abana. Ariko imbere y'amakuru avugwa mu ntara no makambi ndabararikiye mbanze ndabwire muri make ko Perezida Salva Kiir wa Sudani y'umanuko yatangaje kuri uno wa kabiri ko agiye kuboneka inzira yo gucishamo imfashanyo y'imfungurwa kwa nyagihugu bugarijwe n'inzara mu turere tuvugwamo intambara. Ni nyuma y'aho ishamwe mpuzamakungu ONU ritangarije ko inzara iri muri ico gihugu yunyuwe n'ingwano iri hagati ya leta n'imigwi yabitwaje ibigwanisho. Abantu baharugwa mu 100,000 barasinzikajwe n'inzara kuva izo ntambara zitanguye mu 2013. Abagore n'abana bavuga ko aribo babangamiwe kurusha abandi. Naho Perezida Kiir yatangaje ko agiye kuboneka inzira yo gucishamo iyo mfashanyo. Ujejwe gutunganya ibikorwa by'imfashanyo Eugene Owusu amenyesha ko abakozi bo mashirahamwe yabagira neza batinya kuja muri utwo turere turimo intambara. Ahandi havugwa inzara ni muri Somalia na Ethiopia, aho amashirahamwe mpuzamakungu ya ONU yateye akamo abasanzwe bafasha mu gutanga amafaranga ko butanga amafaranga akenewe kugira ngo ashobore gutabara abanyagihugu aho muri Ethiopia na Somalia bugarijwe n'uruzuba. Ayo mashirahamwe avuga ko abaharugwa mu miliyoni babangamiwe n'indwara zituruka kudafungura neza, mu gihe abandi bashobora guhitanwa n'inzara ari benshi. Mu 2011 twibutsa ko ikiza c'inzara cahitanye abantu bashika ku 260,000 muri Somalia. Tukiri mu mugabane wa Afrika twabwira ko muri Nigeria havugwa ubwicanyi bufatiye ku madini bwasubiye kwiyadukiza mu ntara ya Kaduna. Ibitero vyakozwe mu kwezi kwa 12 k'umwaka uheze vyahitanye abantu bashika ku 200 bisiga mu kangaratete abari mu idini ry'abakristo n'iry'abaislam. Abanyagihugu muri iyo ntara bamenyesha ko ivyo bitero vyakozwe n'abantu bashika ku 200 bakaba batujejwe n'abapolisi bo muri ako karere. Abategetsi muri ako karere bamenyesha ko abo bicanyi bakiri muri iyo cungararo kandi kwiyo hagize uburengana imipaka iyo ntara aca yicwa. Icuka kirabandanya kiba kibi ku mugwa mukuru w'igihugu ca Afrika y'Epfo i Pretoria. Ni mu gihe mu bibanza bitandukanye aharangurirwa imirimo y'urudandaza n'abimukira havugwa ibitero bitari bike. Bamwe mu baba ku mugwa mukuru Pretoria bagiriza bimukira ko aribo bakwiragiza ubugizi bwa nabi. Bivugwa ko hariko hategurwa imyerekano yo kwiyamiriza abimukira kuri uno wa gatanu. Mu minsi iheze harabaye ibitero ku bimukira vyakozwe mu bice bitari bike bikenye vyo mu gisagara ca Pretoria, vyibukije ibitero bikomeye vyagizwe kwimukira mu bisagara vya Johannesburg na Durban mu mwaka wa 2015. Radio Ijwi rya Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice 3. Murashobora kandi kumviganiro vyacu muciye ku rubuga rwa internet ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu voa.com, nayo ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni voa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara, muracumva muri site ya Bugendana iri Gitega.
Iwanyu mu ntara.
Tuya
Tuzagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Ikiganiro cacu tugere mu ntara ya Gitega iri hagati mu gihugu neza na neza muri site yabegeranirijwemo abateshejwe izabo ya Bugendana imfuvyi ziri muri yo kambi yabegeranirijwe hamwe zimenyesha ko ari nkamwe leta y'u Burundi yoshikana umugambi wayo wo kugara amakambi yose y'abateshejwe izabo batagira iyo bazotahuka baja. Babivuga bibutsa ko abenshi muri bo bariwe n'imiryango amatungo yasizwe n'abavyeyi kugera ubu akabatawuzi irengero ryayo. Umunyamakuru wacu Raisa Liani n'amahoro yagende iyo site zimwe muri izo mfuvyi zitangura zimwereka ahahambwa imiryango yabo.
Hajya ijya ntatemwa abavyeyi abo tuvukana bose baryamye hacyo.
Uyu numwe mu mfuvyi zitari nke zo muri site ya Bugendana atwereka ahahambwa abavyeyi biwe. Wacho kimwe n'abandi bana batari bake begeranijwe mu makambi yo hagati mu gihugu inyuma yo kuburira abavyeyi mu ntambara zitandukanye zagiye zihekura Burundi, avuga ko umugambi wa leta wo kugara amakambi atandukanye yabegeranijwe hamwe ari nkamwe wushigwa mu ngiro batabona ivyakazoza kabo. Uno musore aba muri site kuva mu mwaka w'igihumbikimwe amajana 993 ati nabaye imfuvyi ku myaka 3 inyuma yaha abavyeyi banje bagandaguriwe mu gihumbikimwe amajana 996
ucumenga ivyabaye ikaba yakamitswe n'ingoma ndavye ivyambaye ko ucumbira ngo subire abantu byabereye ubwa mbere bakanadusanga no ngaha cyane umumenga nukumburagiza subira ku musore ibikomere biri ku mutima.
Ahanini imfuvyi ziri muri site ya Bugendana zaburiye abavyeyi mu bwicanyi bwakorewe abatutsi haraciye imyaka irenga 20. Abayaze n'ijwi rya Amerika muri izo mfuvyi bavuga ko atari coroshe kumenya amamuko yabo narijya harabusanga basigari inyakamwe. Uyu yabuza biwe bose afise imyaka 6.
Aho nk'abana bahunganwa n'ibisanira vyabo incuti abavyeyi bagaca babikira mu ntambara nyene gaca wiyumvira none abo bana bakaca babanyegeza nk'amamuko yabo bivanye no mu Burundi bano ko ntimeze ko ari ubujyaya bwishi none nk'ubu nk'ivyo uvyumvise mubona nkatwe kabufufi mubona twoca tuja hehe cyo twumva ko cyabigorana aho kwavuga ko futa amasite cyo twumva umenga ni ngorane kuri twebwe twabaye imfuvyi kandi atatwe twabishatse dusuye kwangazwa ubugira kandi.
Ahandi biza kugorera izi mfuvyi nuko hari abariwe n'imiryango ugasanga babaririye ko amatungo y'abavyeyi harimo amatongo canke bakayabanyegeza. Umukuru w'ino site Oswald Ntirampeba akarorera atanga n'akabana b'imfuvyi bari bavutse ku bavyeyi bataraganye imbere y'amategeko benshi bita amashushu.
Hari habavukiye nga bavukira ku bavyeyi batandukanye abavyeyi barasezera abakenyezi bagiye baravyara amashushu bagapfa abo bana batamenye abavyeyi yo bava niyo botera bagana nabo bana nabo bazoca bajahe. Hari habana bazi ku mitumba yabo araha nyene bavukiye abakuriraho atahandi bazi.
Mwishiramwe ry'abacitse ku icumu mu bwicanyi bwabereye hano Bugendana Arejebu basaba ko ikibazo cyo gusubizwa mu mitumba cobanza kwisunga amategeko agakurikizwa kugira ntibahave basanga bangaye. Umushingwa manza Ntankuriye Pascal n'umunyamabanga mukuru wa Arejebu
hajya gutaha yategurwa tusigana nyine turaye utyo bibazo bindi kugira ngo umuntu wese atahe ashobora gushika muhira. Bahara amatonga tubatse ntamaza ariyo ico gihe nicagera nibaza yuko cyo cabana bibavukiye hajya cyo kwikwa bya byo byose cyo tugaruka no mu burenganzira bw'abana ari amateka akingira abana ibyo byo byose bafise aho baje bava barafise aho bazananye aho barashobora kuronderwa akamenyekana hanyuma hagize wo yaragize uburyarya ku mwana ivyo nibaza yuko aho n'amategeko aca no gukingira abana bica biza nibaza yuko icari ikintu twa kwitwara rika cyane.
Naho biruku leti humuriza ivuga ko bazobura amamuko yabo bivuye ko babaye imfuvyi bakira inzoya izo kwifatira mu minwe iki kibazo mu kubaronsa uburaro bushasha. Terence Ntayiraja n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu.
Ushaka gufata umurundi arahantu ukamuta mu ibarabara utamushiziwe cyangwa hari hantu. Nuko uvuga badafite initongo nikoze cyo kwicarira leta kikara matongo ifise igatunganiza abantu umwe wese akaronka atawanja uhangura
atwo kwibutsa ko tasanga Burundi leta y'u Burundi iratangaza yajyarizo shira mu ngiro umugambi wayo wo kugara makambi yegeranirijwemo abateshejwe izabo hagati mu gihugu ariko ico bikoze leta yemeza ku mutekano uri mu gihugu kwiye kubujya atamunyagihugu numwe yarakuye kwitwa impunzi canke ngo abe mu nkambi ani mu gihe abanyagihugu begwa niyo ngingo bamirira kuri uwo mugambi wa leta kuri bo ibi igihugu kirimwo ntibibemerera gusubira iyo baje bava muri site ya Bugendana mu ntara ya Gitega Khaisa Lilian ina mahoro ijwi rya Amerika
tukiri mu ntara twabwira ko abanyagihugu mu ntara ya Ngozi iri mu buraruko bw'igihugu cy'u Burundi bugarijwe n'ikena ry'imbuto z'ibitegwa mbumba rugo co kimwe n'ivyo bitegwa nyene abarimyi bayaze n'ijwi rya Amerika basigura ko ahanini biriko bitegwa n'ubukene bubugarije co kimwe n'ibirere bitababereye neza amakenga akaba ari menshi ko inzara izobomora umwanya n'umwanya muyiza misago
Amakuru dukura mu barimwe bivyo bitegwa nuko haciyigihe ivyo bitegwa bitaboneka aha tukavuga ibitegwa nk'ibijumbu amateke imyumbati ibisanzu n'ibindi bitegwa mbumbarugo izimangana ry'ivyo bitegwa hamwe ritegwa ahanini no kubura kw'imbuto hamwe n'indwara yateje bitegwa abarimyi bo bashikiriza ko izimangana ry'ivyo bitegwa ritegwa n'ubukene bw'imbuto hamwe n'ikirere bavuga ko kitagenze neza hambavu y'ivyo hari nk'ibijumbu bari basanzwe barima mu myonga ariko muri kino gihe abo barimi bahitamwo kuhari mu muceri abo batunzwe n'uburimi bw'ivyo bitegwa mbumbarugo babwiye ijwi rya Amerika uku
ya ingwara zarabimaze nta bikiboneka
amateke yamaze gute
yeye yaragiye Burundi amateke ingwara yarayatwaye ibijumbu tura ubu imbuto yavyo ntidushobora kuyironka kubera bona bitagenda neza
ibitegwa ntikiboneka byose mu byaraze mu ningwara
ibitegwa nk'ibi
imyumbati nibijumbu amateke yo yaragiye imyaka ingwara niyo yahereye ko nibo abantu bamwe bamwe bahenda hendesha ibikori byonye nta bindi bihari kiretse batu bari zindi mbuto zoza nivyo twabona vya kera vyarimo nubirayo bo bikebuke bariko barabirima navyone biratuma imyumbati nayo ni ingwara yayiteyemo yitwa mozaike amateke nayo ni ingwara yahereye ko kuva imbere n'igihe turamaze n'igihe kinini tutayaje imbuto ntiziboneka zaragiye imyumbati nyene turatera mugato tugasanga twateye imyumbati kwaye
ukubura kw'ivyo bitegwa kurateye umutima uhagaze abarimi bavyo bavuga ko inzara igiye kubatera mu gihe ivyo bitegwa bahora vyikora ko mu gufungura Francine Jiobiri ni mufasoni w'umwirimizi tumusanze aho yariko akubita isuka yatwiganira yuku
turayafise nyene yego Tafisa makenga nyene kubera inzara ice dutera.
Ijwi rya Amerika ryagendeye amwe mu masoko y'iyo ntara. Ushitse ku isoko bita mu Ruvumera muri komine Ngozi, ahasanzwe hadandarizamwo izo bifungurwa haragaragara. Ico bikoze abadandaza bagize amahirwe bakabironka barabizimbako. Veronique Ndayishimiye asanzwe adandaza ivyo bifungurwa ahati twahora tuhadandariza turi abantu 40 ariko ubu kubera byabuze dusiga tudandaza turi abantu 3
twarashika nk'abantu nka 40
abandi bagiye hehe
abo bandi nyene baraje barabibura hanyuma baragenda kwicara muhi kwifashe nabi kose kuko nitwigera turonka ibyo tudandaza niyo tubirose biza bizimbye kose tugaca tubura naye twabitanze ko dusha twemera kuzimba abanyagihugu kugira tuyahuremo aho twatanze amateke ntaya hari oya
yagiye hehe
sins imyumbati iriho nahi hari mugabo irazimbye nayo nyene
bamwe mu bo twahuriye muri iyo soko baje gusuma ibijumbu twasanze bariko bidoga ko babazimba ifungo rimwe ry'ibijumbu biri hagati ya 5 n'ibijumbu ndwi bito bito rigugwa amafaranga 500 mu gihe iyindi myando bandira 1000 ibijumbu biri hagati ya 6 na 8 byisununuye gato gato uyu munyagihugu ati tugiye gupfira mu bana mu kubura ibyo tubagaburira
Tujye kugura ibijumbu ariko birazivye.
Bizembe anywa kubikora ngane.
Na 5000. Akuraho none ibijumbu nka 5000 urumva ni nka 1000. Yego.
None nk'ibi inye wifunguye nkawe biragukuye no mujyango.
Wa pinye no kuderenganya nyine ntibahaga. Yego.
Muri cyo gicanga nkawe warashanze usuma nk'ibijumbu byanga.
Umuntu ari sanswe bitaraduga nk'ibijumbu vya 5000. Yakura nk'abantu 3-4. Mugu utakoresheje nk'ibihumbi 2000 muguhaga ntibahaga.
Mu buyobozi bw'uburimyi n'ubworozi mu ntara Ngozi batangaza ko ibyo bitegwa biriko bizimangana bivanye n'ihindagurika ry'ibihe ivyo bigatera ubukene bw'imbuto z'ivyo bitego. Umuyobozi w'urimwe n'ubworozi mu Ntarangozi Lazare Nsaguye ashikiriza ko bariko bakorana n'abegwa n'icyo kibazo kugira baronse abo barinyi imbuto nshasha z'ibitegwa mbumbarugo bimwe bimwe.
Cyo dukora ni kinini kuko nko mu bushakashatsi ariko umuriza baracyakorera ku mateke n'ibijumbu turabegera tukamenya imbuto ibereye muri kino gihe hanyuma tugacya dufashanya nabo dusanzwe dusangiye igikorwa cyo kurima no kugwiza umwimbu mu bene gihugu karondera imbuto zimbuka cyane cyane z'ibijumbu. Ubu turi ko turagerageza gukorana n'abumva iki kibazo bose twibaza ko mu minsi iri imbere tuzuba dufise imbuto nziza yimbuka kandi irinda ingwara kandi gifise ingufu.
Aha mukamenya ko mu gice cya mbere kirima umwimbu muri iyo ntara wagabanutse ibice bigera kuri 30%. Ingozi mu buseruko bw'igihugu, Moise Misago, Ijwi rya Amerika.
Turacari mu kiganiro iwanyu mu ntara cibanda ku makambi nayavugwa hagati mu gihugu c'u Burundi. Havugwa makambi tuyahere mu kambi ya Nduta iri mu gihugu ca Tanzania. Tubabwira ivy'igisata c'indero muri iyo kambi gisa nk'ikiriko kiranagurwa buke bukwe. Impunzi zahahungiye bakanemeza nuko ibikoresho vy'ishure biriko biraboneka, ariko rero hari abana bacigira munsi y'ibiti kandi ngo sina bose bafise ivyo bikoresho. Umunyamakuru wacu Leonce Ngabo yishikiye mu kambi ya Nduta aho yasanze tumwe muri utwo twana twugarijwe n'ubu kene bw'ibikoresho by'ishure turiko turaririmba.
Ni mu kambi y'impunzi ruta muri Tanzania, abana b'umwaka wa mbere baratanguye ibyigwa. Abo bana bicaye munsi y'ibiti ariko umwete wo kwiga barawufise. Ku mashuri yose atanu ari mu kambi Nduta rero, abana benshi bicara munsi y'ibiti. Nko ku ishuri riri muri zone ya mbere, ishuri ryegukira Save the Children. Abana kuva mu mwaka wa mbere kugeza mu mwaka wa gatandatu bigira hanze. Ishure Centre Rukundo kuva mu mwaka wa mbere kugeza mu mwaka wa kane naho nyene bigira hanze. Nico kimwe no kwishure ryitiriwe umushikiranganje wa mbere wa Tanzania Kasim Majaliwa, higira hanze abana bo kuva mu mwaka wa mbere kugeza mu mwaka wa kane. Nayo ku mashure ya Korombe na Shukran higira hanze abana bo kuva mu mwaka wa mbere kugeza mu mwaka wa gatanu. Ukwigira munsi y'ibiti rero abarezi bavuga ko bibatesha umwanya.
Aba intamba myengare ziri hasizindi nko ngakwira ishure ryacu rya Save. Bwana uko mbona mwarubaka amashure abana bigira munsi y'ibiti nk'imvura iguye baca bagira gute baca bahita bataha ubwo nyene direct ukacusanga rero inyigisho zigenda neza ariko ku bintu bijanye n'ibiti.
Kuri ayo mashure kandi ibitabo byaba iby'abana byaba n'iby'abigisha aho ari umuzi wibuye
nko mu misi yahera aho arakora karitasiyo nka yonka gusa twareba tukabona yuko ataha abana bacu bamwe barava barimo baraza kandi aribo Burundi bwete. Kuko urumva biratangaje ugasanga umuntu azavuga ko arongoye iby'indero ugasanga nta gitabo na kimwe umwarimu akoresha kugeza n'isa umwaka wa mbere baraheze w'ishure. N'ubu ugacusanga umwana umwarimu nta gitabo na kimwe afise.
Kubera inyigisho zahora zisa rero n'izidacemeye byahora bituma abana batari bake bata mashuri cyane cyane mu bigeme.
Bijyanye n'indero ngaha mu nkambi ya Nduta tubona yuko biriko biratera imbere bivanye nuko ishirahamwe ryashyizeho ibikorwa by'indero. Hari andi mashirahamwe akora aza kubifata mu mugongo. Ibyo naryo kaba ari ishirahamwe Save the Children International riko rirakorera ngaha mu nkambi. Biboneka neza yuko abanyeshuri bariko bari bijukira amashuri n'abari bahepfye bariko baratukamana yuko misiza indege kugenda neza bivanye n'uko ibikoresho biriko biraboneka ku bwinshi. Ibitabo byo mu Burundi biriko biraboneka, reka ibikoresho by'abanyeshuri biriko biraboneka. Bariko abanyeshuri bafite amashakoshi barafise amakaramu yo kwandika barafise amakaye yakwiye ntango yare n'imwe.
Impunzi muri iyo kambi zikaba zikenguruka cyane cyane igikorwa cy'ishirahamwe Save the Children batazira baba watoto mu kuvuga se w'abana. Iryo shirahamwe ryaje ryunganira Caritas yari risanzwe riraba iby'indero muri iyo kambi.
aha rero igishashe ngaha inkambi ya Nduta nuko hariho irindi shirahamwe bita Save the Children International bita Baba Watoto naryo nyene yaje gusahiriza kugira ngo indero igire akanovera mbere rikaba ririko riratanga ibikoresho bitandukanye haba ku banyeshuri haba kubigisha byose biriko biragenda neza nk'akarorero baheruka gutanga amashakoshi ku bana bongera babaha ibirato hamwe n'imisegetera abigisha nabo baheruka kuronswa amashakoshi yo gushyiramo ibikoresho nkenerwa by'umwigisha mbere Save the Children International iriko rirakora ibikorwa bishimishije
akandi karusho nuko muri uyu mwaka abana bahejeje ishuri nshingiro bagiye gukora ibibazo hakazoba mbere harimo n'abana bahejeje mu mwaka uheze ariko bitakunze kuba kuri ibyo bibazo kubera ibijumbura batabibarungikiye ibyo bibazo rero bikazotangura kwigenekerezo rya 27 uku kwezi kwa kabiri bihere kwigenekerezo rya gatatu ukwezi kwa gatatu mu gihugu cha Tanzania rero hakaba hatandukanye n'ayandi makambi mu bindi bihugu bihana imbibe n'u Burundi mu mashuri y'impunzi muri ico gihugu bakwirikiza programme yo mu Burundi kubwicegeranyo cha HCR mu mpera z'umwaka uheze mu makambi yose atatu y'impunzi z'abarundi uhereye ku bana bo mu mashuri yo kwimenyereza kuduga mu yisumbuye hariko higa abana bangana 83,852 852 ariko hari hasanzwe handitswe 99,502 Leonce Niyongabo Induta muri Tanzania Ijwi rya Amerika
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muze kuba hagufi rero YouTube radio twanyigiye cisaha 10 kugira ngo mushobore gukurikirana ikiganiro muri Isanga nuko nkuko mumenyereye imisi yose ya gatatu umuntu hano mango turabashikiriza ikiganiro camagara y'abantu uno munsi tukabayagira kwijanye n'indwara ya diabete nuko abanyagihugu mu ntara bayivuza munyamakuru wacu Diane Ndonse aganira na muganga Anita Munyana
Muganga Anita Munyana ndabaye mwaramutse
Amahoro neza Diane
Huko muvyumvise turaza kuvuga kubijanye n'ingwara y'igisukari igeramiye abantu batari bake mu ntara zitandukanye z'igihugu aho abagwayi bafise ingorane mu bijanye no kwivuza na cyane cyane kugira ngo bashobore kuronka n'imiti abantu nkabo oye mubona bashobora kubandanya babanaho ingwara nkizo oye mugihe bari muri izo ngorane zijanye no kwivuza
urakoze cyane gose Diane kw'ico kibazo nivyo muri rusangi igitigiri c'abantu bagendana ingwara y'igisukari kigenda kiriyongereza Ishiramwe mpuzamakungu yita hamagara y'abantu yarerekanye yuko hano mu Burundi abantu 744 bapfuye bivuye ku ngwara igisukari abantu bafise imyaka hagati ya 30 na 69 mumva yuko ico gitigira atari gitoye nkuko mubizi ingwara y'igisukari umuntu wayimutoye ni ingwara bagenda n'ubuzima bwe bwose gushika umusadopfa
mwebwe nka muganga murabona koko abo bantu byoroshye ku ingwara bayigendana nico nahereye ko mbaza kuko nko muri kino gihe na cyane cyane havugwa inzara havugwa ubukene butandukanye
ntibyoroshye na gatoya kuko birasaba yuko baje kwa muganga birasaba yuko bagira inyifato ibereye mu gufungura imajyuko bashatse barabasaba yuko bajya imboga nyinshi barasaba yuko bagabanura amavuta mu mvugo zabo
n'igitoki kitarera
ego ivyo
bintu bitoto kandi ari byo bisanzwe bizimbye
ubwishaza none nta numwe atazi kubwishaza buzimbye cyane gose naho bwezu ubunye burazimbye gose barabasaba
ikiro nticigera kija munsi y'ibihumbi bitatu
ego ivyo nivyo kuri ibihumbi bitatu na bitanu urumva ko bitoroshye umunyagihugu aho nawe nyene bimugora n'ukuronka ukunafungurira umuryango wiwe. Rero ikishobora kugorana rero cyane cyane nuko usanga muri iki gihe byibonekeza abana bagwara indwara y'igisukari, ha mugasanga abavyeyi barabuze uko bifata, ugasanga umwana wabo aracikanye bivuye ko babura ikintu bamuvuza, babura ikintu bashobora kumugura iyo miti ngo aheze agire ubuzima nk'abandi bana.
Ikindi kiyongera ko abanyagihugu nyene bavuga nk'ubu nko mu ntara ya Gitega aho navuze tumaze gukura makuru ho hasanzwe hari ikigo appropriate yagisanzwe gifasha abagendana iyo ngwara y'igisukari, ariko naco nyene abatwara ico kigo nabo nyene ico gihe twavuganye baravuga yuko barengegwa n'abantu baza kubitura kubera uburyo buke bagakenera nabo nyene gushigikirwa.
Nivyo cane gose, ntimureka kurengegwa kuko bwa mbere gikorwa gikomeye cyane gikenewe cyane gose ni guhimiriza abagwayi, ni guhimiriza abanyagihugu kuja mu ntara, kuja mu makomune kugira babumvishe akamaro ko kwipimisha ingwara y'igisukari. Hama ugasanga rero ico kigo mu kurengegwa ni kuronka ubwa mbere ifashanyo nzo kugira zironke bajya ama reactive nuko bita kugira abashobora gupima abanyagihugu
ingwara y'igisukari abasanzwe bayigendana birashika akaba aribo bitera imiti, mbega abo bo ni bakwiye gukurikirana.
Ahubwo rero ico ni kibazo gikomeye cyane gose, iyo bishitse bakamandikira urya muti wo kwitera hari ibisabwa cyane gose. Ubwa mbere barabandikira ubucupa bubiri bw'imiti bivuye ku rugero bababwiye bitera ku munsi, hama kuko bitena mu gatondo no ku mugoroba, bigasaba alcohol yayindi guhanagura aho bagira bitere, bikabasaba yuko baronka inshinge zijanye n'urya muti babizita seringue à insuline. Muri ibyo byose no kuronka ipama yo kwihanagura, urumva yuko umunyagihugu muto muto ari ibintu bitoroshe kuriwe.
Icyo nicyo kibazo kihari kuko hariho bamwe basha bagagwa nko muziko bariko baracanira inkono bahije kwitera uwo muti kubera ushaka kuba bamereye nabi, hariho aho bimaze gushika. Nicyo gituma nibaza ko bakwiye gukurikiranwa na muganga.
Nicyo gituma rero Diane nakunda kubwira leta ikwiye kugira ingufu zikomeye cyane gose kugira by'ukuri bajya baforoma bakorera mu mavuriro atandukanye baronswe inyigisho zikomeye, hama bagaheza bagafasha abanyagigo ko kenshi na kenshi usanga kwera bafite aho bashika kamu bumenye kubyerekeye ingwara y'igisukari bamurumika ku bitaro, ugasanga wa munyagihugu agenda ibirometero n'ibirometero kugira agende kubonana n'uwo muganga yikurikirane, ugasanga
aje gusiguzuye nakoresha iyo miti.
Hariho icyo bwa mbere niyo aramuka bironse, ikindi urugendagira ko nyine rarashobora kumutuma adehukigwa akavuga ati ndabivuyemo na kare ntacu ngiye gukiza.
Ni kuvuga abagendana ingwara y'igisukari numvume ngo afite ingorane nyinshi, ni kuvuga hari izo ngorane zo kwa muganga, ingorane zo ku bitaro bivuriza ko hari izo ngorane z'imiti n'ivyo bafunga ngura je numvume ngo ni nyinshi
cyane. N'ukuri ni kibazo cyo kwicarira, ni kibazo cyo kuraba ukuntu aho bari hajya mu mitumba n'ukuri bohimirizwa hama bagafashwa.
Ikindi nacyo numva gitangaje n'ingene umunyagihugu nyene ubo hariya ku mutumba ashobora kwitera umuti gafata urushinge hama uno musaka bikorane ejo na hirya ejo, ni kuvuga n'uburimiro n'iki byose agaje kwitera urushinge.
Urumva Gadiane nk'ukuri kuravuga uti biragutwengeje, n'ukuri burya ntivyoroshe, nibaza ko nabo bagira ibibazo bakabora aho bitura.
Ngira n'ukugwiza rero amashirahamwe nk'uko kwa Prepridia ikorera igitega ngira ngo nabyo bikwiye kuja.
Nivyo by'ukuri mu ntara zose zigihakwiye kuba igisata gikurikirana by'ukuri abantu bagenana ingwara y'igisukari bakaba bahafi ari mu kuronswa imiti canke no kubakurikirana muri rusangi.
Muganga Anita Munyana turabakengurukiye kuri kino kiganiro muduhaye.
Murakoze cyane gose Diane, nanje ndabakengurukiye.
Nuko dushimire muganga Anita Munyana na Diane Ndonse kuri kano kanya bari kumwe natwe muri kino kiganiro camagara y'abantu mushaka kuba mufise ingwara zibasonga haba mu makambi canke mu ntara hagati mu gihugu. Nimutinye kutwandikira kugira ngo dushobore kubaronderera umuganga abaha inyishu kuri ivyo bibazo vyose muba mufise. Akaba ari no ngaha duce dusozerera ikiganiro cacu iwanyu mu ntara cuno musi. Mwakoze mwe mwatwumviriza, ariko imbere yuko duhanaga hindukira tubanze tubibutse yuko n'ubu tukiriko turahimbaza imyaka 75 iheze ijwi rya Amerika rivutse ni gushika mu ntango z'ukwezi kwa gatatu. Musigare murumviriza kano karirimbo twaririmbiwe n'umukunzi w'ijwi rya Amerika yitwa Jean-Marie Niyonkuru.
Igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu, yo yabaye isubizo cyacu. Yaratanze jambo abarundi turiruhutsa
mugushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu.